América.
Radio Ijwi d'Amerika ibiganiro tubafitiye namakuru muri iki gihe kuri mikro muri kumwe na Jean Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi
kaze mu biganiro byacu.
Water management. Israel has such a vast capacity that not only Rwanda but the whole of Africa may benefit from.
Uri president w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko ukuntu igihugu cya Israel gishobora gufasha mu byerekeye gutanga amazi mu bihugu byinshi muri Afrika n'u Rwanda rurimo. Ibyo yabivuze igihe umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu ari mu rugendo mu Rwanda. Inkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino tubafitiye irimo isomwa ry'urubanza rwa Oscar Pistorius muri Afrika y'Epfo n'imyirekano y'abashingwamanza mu gihugu cya Kenya. Turagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye dutangurire ku nkuru mugenzi wanje Thomas Kamilinda dufitiye. Thomas,
guverinoma ya Siriya yatangaje agahenge k'amasaha 72 mu gihugu hose guhera kuri uyu wa gatatu. Mu itangazo cyashyize ahagaragara, igisirikare cya Siriya ntigisobanura niba no kurwanya imitwe y'iterabwoba nka leta ya Kiyisilamu n'ishami rya Al-Qaeda ryitwa Al-Nusra nabyo bizahagarara muri iyi minsi itatu. Imitwe irwanya leta ya President Bashar al-Assad nayo ntiratangaza niba izubahiriza aka gahenge. Aho hari mu rugendo mu murwa mukuru wa Georgia, Tbilisi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yakiriye neza iyi nkuru y'aka gahenge ko muri Siriya. Yabwiye abanyamakuru ati ni byiza rwose kuko byorohereza abaturage kwizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr. John Kerry yasobanuye kandi ko aka gahenge kaganiriweho mbere mu rwego rw'itsinda mpuzamahanga ryitaye ku ntambara yo muri Siriya kayobowe n'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanije. Yasabye abarwana bose muri Siriya kubahiriza irihagarika ry'imirwano, ariko kugeza ubu gushaka gahenge muri Siriya byarananiranye. Intambara imaze imyaka itanu, imaze guhitana abantu barenga 280,000, abandi amamiliyoni babaye impunzi.
Umunyafurika y'Epfo Oscar Pistorius yaciriwe imyaka 6 mu munyororo uno munsi kwa gatatu kubera yagandaguye umukobwa bakundana River Steenkamp araheze imyaka 3. Umucamanza Tokozile Masipa yatanze insiguro yo gutanga ico kiringo mu munyororo kubera Pistorius yerekanye ko yigaye no kubera ikiringo yaramaze mu munyororo ku rubanza yari yasomewe imbere yaho no kuba yaratambaye amaguru y'amaterano igihe yakora icyaha yagirizwa. Icyo gituma uwo mucamanza yagabanije ikiringo ciwe cari kugera ku myaka 15. Mu kiringo urubanza rwariko ruraba, Pistorius yavuze ko yitiranije River Steenkamp n'umusuma igihe yamurase inshuro 4 mu kibanza abantu biyogeramwo. River Steenkamp yishwe mu mwaka w'2013. Abashikiriza manza bavuze ko Pistorius yishe n'impaka Steenkamp.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeza amakuru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ko abasirikare be 8,400 bazaguma muri Afghanistan kugera mu mpera z'umwaka utaha. Ubundi umugambi wari wo kubagabanya bakava ku 9,800 ubu ngubu bariyo, noneho hagasigara 5,500. Ariko Perezida Obama yarabihinduye kubera ko umutekano ugiteye inkeke muri Afghanistani nk'uko yabisobanuye. Ni ukuvuga rero ho kuguma ari 5,500 bazaba 8,400. Perezida Obama yavuze ko abatalibani bakiri ikibazo, ati ndetse haraho bongeye kwigarurira, baracyagaba ibitero by'abiyahuzi kugera no mu murwa mukuru Kabul ku bushake kandi bibasira inzira karengane abagabo, abagore n'abana badatoranije. Perezida Obama yavuze ko kugumisha abasirikare benshi muri Afghanistan ari uburyo bwo kubwira abatalibani ku buryo bugaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amahanga badashobora gutererana Afghanistan. Kubagumishayo kandi kugera igihe Perezida Obama azatangira ubutegetsi nk'uko yabisobanuye ni uburyo bwo korohereza uzamusimbura kuzafata ibyemezo bikwiye ku kibazo cya Afghanistan.
Radio Sud America i Washington DC. Ababa mu gisagara cha Baton Rouge muri leta ya Louisiana ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko basaba ku mukuru w'igipolisi muri ico gisagara kugwa inyuma yuko umwirabure w'imyaka 37 Alton Sterling arashwe mu buryo budasobanutse n'igipolisi ejo kwa kabiri hanze y'imangazini intoyi yo gusumiramwo imyerekano yadutse mu gisagara cha Louisiana ejo ku munsi wa kabiri inyuma yuko amasanamu ya video yiraswa rya Alton Sterling agiye habona. Alton Sterling yari afise ibikomere bitari bikiye by'insoro mu gikiriza no mu mugongo. Ivyo bitangazwa n'ivyavuye mu isuzumwa ry'ikiziga ciwe. Abapolisi babiri bariko bitaba umuntu atamenyekanye yari yahamagaye yavuze ko hari umuntu yari kagurisha amadiske y'umuziki kandi ko yari yagabishije kumwica n'inkoho hanze y'imangazini ntoyi abantu basumiramwo. Igihe abapolisi bashika barahanganye mu kiringo gitoyi na Alton Sterling nyaniyo magazini Abdul Muflahi yatangaje ko umwe mu bapolisi yagerageje gufata Sterling. Igihe Sterling yadadaza umupolisi ngo agira kabiri yaciye amurasa hagati y'inshuro zine n'inshuro zitandatu. Sterling yaciye asandaba uno nyeme. Igipolisi nticyatangaje icyatumye ibintu bishyika aho Sterling yicwa. Abo bapolisi babiri babaye barahagaritswe mu kazi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC programme ibiganiro byacu tubashikiza imisi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi mudukwirikiranira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com.
Ministri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yasuye u Rwanda uyu munsi umwe mu myanzuro y'uruzinduko Israeli izakomeza gufasha u Rwanda mu buhinzi bwa kijyambere bugezweho. Eric Bagiruwubusa yarahatubereye.
Ku isaha ya saa yine zo mu gitondo kuri uyu wa gatatu nibwo ministri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yarasesekaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege Kanombe. Yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame. Umutekano wari wakajijwe mu mpande z'umujyi wa Kigali ku buryo ubuzima bwasaga n'ubwahagaze kubakenera ibinyabiziga kugeza ku gicamunsi. Hari n'ibice bitari byemerewe gutambuka n'amaguru cyane byegereye Village Urugwiro. Nyuma yo kwakira uyu mutegetsi yakomereje ku rwibutso rwa genocide ruri ku Gisozi kunamira inzira karengane za genocide zihashinguye nta jambo yahavugiye uretse kwitegereza amateka. Muri uruzinduko rwa ministri w'intebe wa Israheli mu Rwanda habayeho igikorwa cyo gushyira imikono ku masezerano y'ubufatanye ku bihugu byombi ayashingiye ku gukurirwaho gusaba viza ku bategetsi b'ibihugu byombi ayo guhanga udushya ndetse n'ay'ubukerarugendo. Aya masezerano yashyizweho imikono na Dilaynesh Zivadayi uhagarariye Israheli mu Rwanda ndetse na Joseph Rutabana uhagarariye u Rwanda muri Israheli. Nta byinshi byavuzwe kuri aya masezerano ariko abategetsi b'ibihugu byombi babanje mu biganiro by'umuhezo batubwiye ko byabaye byiza kandi biha inyungu ibihugu byombi. Ministre w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu.
We had excellent discussions, very direct, about cooperation in agriculture and water and transportation, tourism obviously, and
twagize ibiganiro byiza mu bufatanye mu buhinzi, amazi, ubwikorezi n'ubukerarugendo nyine, uburezi, ku bijyanye n'umutekano w'ibihugu byacu. Byongeye nk'u Rwanda ruratera imbere n'ukuri birashimishije ukurikije ibibazo mwagiye munyuramo.
Igihugu cya Israheli ubusanzwe gifasha u Rwanda mu rwego rw'ubuhinzi ahanini gitanga amasomo ku Banyarwanda bakagaruka mu gihugu. Ibi ngo bizakomeza ndetse n'umubyibikorwa remezo, ubwikorezi n'ibindi nk'uko bisobanurwa na Perezida Kagame.
Water management, Israel has such a vast capacity that not only Rwanda but the whole of Africa may benefit from. Israel manages scarcity of water resources.
Mu micungire y'amazi, Israel ifite ubushobozi buri imbere ku buryo uretse u Rwanda na Afurika yose yabyungukiramo. Israel icunga ibura ry'amazi kurusha ahandi nzi muri iyi si. Kuri twe rero ikibazo kiratandukanye mu Rwanda, ntitubuze amazi, dufite ibibazo by'imicungire y'amazi ngo tuyabyaze umusaruro mu buhinzi, kandi ndatekereza ko ari ingenzi mu bufatanye. Cyo kimwe n'ubuhinzi, Israel ifite ikoranabuhanga riteye imbere mu buhinzi, yongereye umusaruro kuruta ahandi mubona, kandi twiteguye kugera ikirenge mu cyabo.
Has multiplied many times productivity better than you see anywhere else, and we are very keen on tapping into this.
Uruzinduko rwa Benjamin Netanyahu mu bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara hanini rwari rugamije gufatanyiriza hamwe mu kurwanya iterabwoba. Mu ijambo rye yongeye gushimangira ko ubwo bufatanye ari ngombwa.
I was impressed with the construction that has taken place driving from the airport here, and you showed me the place of the worst.
Natangajwe n'uburyo inyubako zihagaze uhereye ku kibuga cy'indege n'ukuntu zari zarasenyutse bikabije kubera amateka asharira mwanyuzemo, bikanyibutsa n'uburyo twabayeho natwe. Kandi turi kumwe mu guhashya iterabwoba, twiyemeje gukorera hamwe ndetse no mu bindi tukarinda umutekano, uburumbuke n'amahoro by'abaturage bacu. Muri iki kiganiro kigufi abanyamakuru ba Israel bashatse kumenya icyo Perezida Kagame avuga ku banenga ubutegetsi bwe ko buniga demokarasi.
I have my own criticisms against those critics. So we can have a discussion.
Nanjye abo mfite icyo mbanenga ku byo banenga. Rero dushobora kugira ibiganiro, ariko nagendeye ku gisobanuro cya demokarasi ni y'abaturage, amahitamo yabo, kandi ntekereza ku Rwanda, Rwanda nzi, Rwanda na leta nyobora, nta kintu twakoze kitari mu nyungu z'abaturage bacu kandi zishingiye ku mahitamo yabo.
And based on the choices of our people.
Ibihugu by'u Rwanda na Israel bihuriye ku mateka sharira ya genocide, kandi abategetsi b'ibihugu byombi bahagaze ku gukumira icyaricyo cyose cyatuma ayo mahano yongera kubaho. Nta mwihariko mu ruhame mu biganiro byimbitse bijyanye n'umutekano gusisirahiriza mu bya mbere mu bifasha u Rwanda mu by'igisirikare. Nyuma y'uruzinduko rwa Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu muri Uganda, Kenya n'u Rwanda yakomereje muri Ethiopia. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze rika kuri iyo nkuru. Mu Burundi, umucamanza wo mu Kirundo yasabiwe igihano cyo gufungwa imyaka 5 n'ihadabu y'amafaranga 100,000. Icyo gihano yagisabiwe n'umushikiriza amazi mukuru wa parke yegamiye sentare isubiramwo imanza ya Ngozi. Yakimusabiye kucaha, yamushengeje ko cyo gukwiragiza inyandiko zityoza zikongera zigatuka umukuru w'igihugu mu gisagara cya Kirundo. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kukwiragiza inyandiko zitagira umukono zikiyoza zigatuka umukuru w'igihugu, kukwiragiza inyandiko zishobora gukwega abanyagihugu n'abandi bose kugwanya inzego z'igihugu, ivyo nivyo vyaha umushikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramwo ya Ngozi yashengeje ko Ile Defense ndi kumwami. Umucamanza wo muri sentare nkuru ya Kirundo yahagaritswe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze hari mu rubanza rw'ikibiriraho kuri iyo dosiye rwabaye kuri uwa gatatu. Imbere yuko urubanza ruburanishwa idonido, warahagarariye intahe yabajije ababuranyi ko bafise ivyabona. Umushikiriza manza yitwaje ivyabona bitatu mu gihe wari yashengejwe we yagumye abwira sentare ko imuhaye akanya yozana abamufasha kwerekana ko ivyo yagirizwa ari inteba ishushe yaremetswe biturutse ku rubanza rwaciwe muri sentare nkuru ya Kirundo muri kahise ari mu bagize intahe. Sentare yakomeje kumubaza abantu bo mukura ko icaha, ariko ntiyashimye kubavuga. Umushikiriza manza nawe yamushengeje acasaba sentare ko yobandanya urubanza rw'ikibiriraho ifatiye kuvyo yashengejwe ko vyavuba, asigura ko ivyo akahise ari gusamanza sentare kandi ko atagaciro bifise. Urubanza rwabandanije kuburanishwa. Umushikiriza manza maze gushikiriza imburano ziwe, impare zaciye zihagarara ahanini ku nzira umucamanza Ile Defense avuga ko yaciyemwo mu gutaha imbere y'uko afatwa, n'inzira umushikiriza manza mukuru avuga ko yatowemwo izo nyandiko zakwiragijwe. Ku ruhande rumwe, umushikiriza manza mukuru yashigikiwe n'ivyabo navyo bitatu mu kwerekana ko umucamanza Ile Defense yafatanywe itonga ariko arakwiragiza izo nyandiko zitiyoza umukuru w'igihugu. Kurundi ruhande iri defense akavuga ko inzira yaciyemo mu gutaha idahuye na gato n'igicapo cerekanywe n'umushikiriza manza mukuru cyaho batoye izo nyandiko. Iri defense yabwiye sentare ko icaha ariko aragirizwa ari inteba ishushe yaremetswe biturutse ku rubanza rwacitse muri sentare nkuru ya Kirundo ari mu bagize intahe. Ubwo rubanza yahavuye amenyesha ko ari ugwahuza umushikiriza manza wa parke ya Kirundo n'abantu babiri Muhizi Ernest hamwe na Simeo. Abantu uko ari babiri bizwi ko ari abanywanye umugambwe Frodebu nyakuri. Ernest Muhizi akaba arongoye n'ugwaruka rwa Frodebu nyakuri mu ntara ya Kirundo. Bose uko ari babiri baherutse kwambikwa izera na sentare nkuru ya Kirundo ku cyaha cyo gutunga ibigwanisho bicira umuriro batayifitiye uruhushya. Uwari yarengukishijwe yasiguye ko ugo rubanza rukiburanishwa baguma baronka amakuru avuga yuko ruriko ruragenda nabi kandi ko rushobora kuhitana umuntu. Sintare yashatse kumenya nimba ubwiwe hari uwoba yaramugeze ko aramutera ubwoba nawe ati nta numwe kiretse ko arije nakoze icegeranyo c'ivyo sentare yafunditse muri ugo rubanza. Ati ivyo navyo bikaba bitashimishije abashengeje abo twejeje uhereye ku mushikiriza manza wa parake ya Kirundo urongoye igipolisi n'iperereza mu ntara ya Kirundo. Sentare kandi yamubajije igituma mu matohoza y'umushikiriza manza mukuru atigeze amenyesha ko hari abidogera ingingo yafashwe muri ugo rubanza. Umucamanza Idefonse Nduwumwami aca abwira sentare ko atashotse avyibuka. Asigura ko amagara yiwe yari yifashe nabi kubera ihohoterwa avuga ko yagiriwe mu gihe yafatwa. Umushikiriza manza mukuru yavyamiriye kure asigura ko amatohoza igihe yayakora amagara yiwe yari yifashe neza. Bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko yahohotewe navyo nk'impuzu zatabutse umushikiriza manza mukuru aca asigura ko vyatabutse ariko aranana yankako bakura inyandiko zitagira umukono yaragifise mu mufuko w'ipadaro yiwe. Mu gusozera imburano umushikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare subiramwo ya Ngozi yasabiye umucamanza Ile de France umunyororo w'imyaka 5 yo gufungwa ni hadabo y'ibihumbi ijana vy'amarundi. Yisunze ingingo y'ijana na 111 yo mu gitabo ca mbere mpana vyaha n'ingingo z'amajana 378 379 602 z'igitabo mpana vyaha ca kabiri zerekana uko ivyaha yagirizwa bihano. Umucamanza Ile Defense Nduwumwami yari yashengejwe yasavye kwambikwa izera. Imburano ziwe zica zisozegwa n'umwunganizi wiwe yerekanye ko ari inteba ishushe yakorewe n'abashaka kwikundwakaza kugira bereke umukuru w'igihugu ko bariko barakora neza baciye inyuma y'amategeko. Uwo mushingwa manza ati bari kwerekana n'ico yaragamije mu gukwiragiza izo nzandiko zitiyoza umukuru w'igihugu atariko ntavyo bakoze bisigura ko ari iremenanye. Sentare isubiramwo ya Ngozi yaciye ishira ugo rubanza mu mwiherero icayitanga isango ryo kumenyesha ugwacitse mu minsi 10. Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi umunsi mukuru usozera ukwezi kw'amafungo ku Bayisilamu ushitse mu gihe ku isi ibonekeza ibikorwa by'iterabwoba byitirirwa iryo dini. Umuryango w'Abayisilamu mu Burundi uratera ivyatsi ivyo bikorwa vy'iterabwoba ugahamagarira abayisilamu kubungabunga ubumwe. Nivyo umenyesha makuru wacu Fidelite ishatse adushikiriza.
Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Abayisilamu isinzi bahuriye kibuga cy'umupira w'amaguru kiri muri zone nyakabiga muri komine Mukaza iruhande y'umusigiti. Icyo kibanza kiri mu bibanza biri hagati mu gisagara ca Bujumbura byahuriyemo abayisilamu bavuye mu mihingo itandukanye baje gusangira igisabisho cy'umunsi mukuru urangiza iminsi 3 y'amafungo. Ishimiko ry'igisabisho bari mu cyari gifatiye ku nyigisho zijyanye n'ubumwe. Sheikh Abdi John arongoye mu Burundi wego rw'abavuga butumwa b'abayisilamu bitaba imam niwe yarongoye igisabisho mu kibanza cyo mu nyakabiga.
Kindi vuze cyane cyane urabona ko ubu isi irimo ingorane nyinshi cyane cyane ibihugu by'abayisilamu usanga macakubiri wano nyinshi ingorane ni nyinshi mu bihugu. None icyo twashimikiye ko ni gushikiriza ubutumwa mu bayisilamu ko bagerageze babe ikindi kimwe ubumwe b'abayisilamu ubumwe bw'igihugu ubumwe b'abarundi n'ubumwe bw'isi yose.
Muri iyi minsi 30 y'amafungo abayisilamu bamaze mu minsi haribonekeje ibitero by'abihevyi byitirirwa abayisilamu mu mihingo itandukanye y'isi. Bamwe mu bayisilamu twaganiriye bavuga ko bakora ivyo bateye kubiri n'amabwizwe y'idini rya Islam.
Kirya et islamic ni ngibintu vy'amarongo yabo baba bari ko aragwanira ariko nta nahamwe imana yandise yuko kwica uwundi birekuriwe
ntavyo twemera kabisa. Idini ya Islam ni gukundana niyo Islam.
Mu dini giwacu nta kwicana kuriho mugabo y'umuntu aje kugutera uramwihora nk'ubu je bankoreye ikibi nkaba mbonye urya muntu ya Marie Petitre nk'umujyango ndavuga aho ndamubonera ni hajya nyene turashobora kujana ndanje namwihore
nujashikiye jo torabibonye ma internet ma WhatsApp ngene umuntu yashaka genda guturira ibombe hari ya mu kibuga cy'imaka cyonye kica kimuturira hari ya wenyene mu gihe cyacu cyo Burundi vraiment mani dukinge vraiment nibizo shitanga mu Burundi
aravuga ngo umujyango abumwe ariko agatukwishye umujyango sivyo nabo bantu nabo ibyo bakura sivyo boshaka bo kwihanura bagakurikiza idini yacu kuko batukisha idini cy'ambere na mbere abantu babona ukutwishishiriye tumeze neza dusenga cyane ariko bakumva kandi ngo abantu biturikije bisha abantu bishe umujyango uyu n'uyu si byiza abo rero boshaka bova mu Buyisilamu kuko sa Buyisilamu abona bicanye
gushika no mango abaruki umujyango w'abayisilamu mu Burundi bavuga ko atamurundi barumva yinjiye mu migwi y'iterabwoba byongeshe Abdi John avuga ko bagerageza kubigwanya mu nyigisho batanga
tumeze kumva ko ari wabasore bagiye hari abayisilamu mu Burundi turabigwanya turigisha ko ibe bintu si byiza ni nyigisho tuzigira mu misigiti yacu tugira ama seminaire kenshi tugira ama journée de réflexion kwigisha abasore ko umuntu ndaburenganzira bo kwica uwundi muntu cyangwa kwisha wenyene
umunsi mukuru sozera amafungo ku bayisilamu uhimbaza utandukanye nyuma y'igisabisho kaba kajyo kuri bamwe ho kunezerwana hagati y'inshuti n'abagenzi kubandi nabo kaba arakajyo ko kugarukira kubatishoboye abari mu bitaro mabohero n'ahandi. Ibujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda ni na siporo n'imikino. Ni ikiganiro twateguriye kandi tugezweho na mugenzi wacu Edi Rwema.
Lionel Messi kabuhariwe mu mukino w'umupira w'amaguru yakatiwe igifungo cy'amezi 21 no gutanga ihazabu ya miliyoni zirenga 2 z'amadolari nyuma yo guhamwa n'ibyaha bitatu bijyanye no kudasora. Icyo cyemezo cyafatiwe umunyarjantine Messi cyafashwe n'urukiko rw'umujyi wa Barcelone ari naho akinira. Urwo rukiko kandi rwahanishije se wa Messi witwa Jorge nawe gufungwa amezi 21 agatanga n'ihazabu ya miliyoni 1.5 z'amayero. Uko ari babiri bahamwe n'ibyaha byo gukwepa imisoro ingana na miliyoni 4.5 z'amayero hagati y'umwaka wa 2007 na 2009. Icyakora Messi w'imyaka 29 ashobora kutajyanwa muri gereza kuko amategeko muri Espagne agena ko igihano kiri munsi y'imyaka 2 kidafitanye isano n'urugomo umuntu ashobora kugikora ari hanze. Mu rukiko Messi umaze kuba umukinnyi wa mbere ku isi inshuro 5 yireguye avuga ko nta kintu na kimwe azi kubijyanye n'umutungo we ahubwo ko ibyo aregwa byabazwa se. Messi aza ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'abakinnyi bakize kurusha abandi ku isi nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Forbes. Umukino wa mbere wa 1/2 mu irushanwa rya Euro rihuza amakipe y'ibihugu ku mugabane w'Uburayi urabutangiye mu kanya gato. Umukino wa none urahuza Pays de Galles na Portugal mu mujyi wa Lyon mu gihugu cy'Ubufaransa. Bibaye ubwa mbere mu mateka ya Pays de Galles gera muri 1/2 kirangira mu irushanwa rikomeye nka Euro. Ubwa nyuma icyo gihugu cyaherukaga kujya mu irushanwa rikomeye hari mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'1958. Abakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru bemeza ko uwo mukino uri bube ihurizo rikomeye ku bakinnyi Gareth Bale wa Pays de Galles na Cristiano Ronaldo ukinira Portugal dore ko bombi bakinira ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne. Pays de Galles yageze muri 1/2 itsinze Ububiligi ibitego 3-1 naho Portugal yo ikaba yarasezereye Pologne mu mapenaliti nyuma yuko ayo makipe arangije anganya igitego 1-1. Undi mukino wa 1/2 uzaba kuri uyu wa 4 ukazahuza Ubufaransa n'Ubudage. Umutoza mushya w'ikipe ya Manchester United yo mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza, Jose Mourinho, akomeje kubaka ikipe yifuza ko yazatwara igikombe cya shampiyona itaha. Iyo kipe iheruka gutwara icyo gikombe mu mwaka wa 2013. Kuri uyu wa gatatu, iyo kipe yatangaje ko yaguze umunyarumeniya Henrik Mkhitaryan wakiniraga ikipe ya Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage. Uyu mukinnyi w'imyaka 27 asanzwe akina hagati, akaba yaratowe nk'umukinnyi witwaye neza kurusha abandi muri shampiyona y'umwaka ushize. Ku rubuga rwa Manchester United, umutoza Mourinho yavuze ko ashimishijwe n'uko umukinnyi Mkhitaryan yahisemo ikipe ya Manchester, naho Mkhitaryan we yavuze ko akabije inzozi ze zo gukinira ikipe y'igihangange nka Manchester United kandi ifite amateka akomeye. Mkhitaryan abaye umukinnyi wa gatatu uguzwe n'umutoza Mourinho kuva uwo mutoza yagira muri Manchester United mu kwezi kwa gatanu asimbuye Louis van Gaal. Abandi amaze kugura n'umunyaswede Zlatan Ibrahimovic wakiniraga ikipe ya Paris Saint-Germain mu Faransa, n'umunyakote d'Ivoire Eric Bailly wakiniraga ikipe ya Villarreal mu gihugu cya Espagne.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa karindwi imyaka 20 izabishize, Ijwi ry'Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu ikizere cyo kumva radio nyuma ya maradio yahemberewe ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'Abarundi bakurikiye ibiganiro by'Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio y'u Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye.
Naho sakarusho, ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Mukanya gato turasozera amakuru n'ibiganiro byacu twari tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho. Reka dusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Thomas,
Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yasuye u Rwanda uyu munsi amasaha makeya yarakubutse muri Uganda na Kenya, yabanje gusura urwibutso rwa Genocide ku Gisozi akiva ku kibuga cy'indege i Kanombe, hanyuma ajya mu rugwiro kuganira mu muhezo na President Paul Kagame. Minisitiri w'Intebe wa Israel nibwo bwa mbere yarasuye u Rwanda, yakomeje urugendo rwe muri Afrika yerekeza muri Ethiopia.
Umunya Afrika yepfo Oscar Pistorius yaciriwe imyaka 6 mu munyororo uno munsi kwa gatatu kubera yagandaguye umukobwa bakundana River Steenkamp, araheze imyaka 3 mu camanza Tokozile Masipa. Tanze insiguro yo gutanga ico kiringo mu munyororo kubera Pistorius yerekanye ko yigaye. Yerekanye ko ikiringo yaramaze mu munyororo ku rubanza yari yasomewe imbere yaho no kuba atari yambaye amaguru y'amaterano igihe yakora icyaha yagirizwa.
Guverinoma ya Siriya yatangaje agahenge k'amasaha 72 mu gihugu hose guhera kuri uyu wa gatatu, ariko igisirikare nticyasobanuye niba no kurwanya imitwe y'iterabwoba nka leta ya Kiyisilamu n'ishami rya Al-Qaeda ryitwa Al-Nusra nabyo bizahagarara muri iyi minsi itatu. Imitwe irwanya leta ya President Bashar al-Assad nayo ntiratangaza niba izubahiriza aka gahenge, ariko aho ari mu rugendo mu murwa mukuru wa Georgia Tbilisi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry, umwe mu bayobozi b'itsinda mpuzamahanga ryita ku ntambara yo muri Siriya, yasabye abarwana bose muri Siriya kubahiriza irihagarika ry'imirwano.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya ha niho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo
na Thomas Kamilindi
washize hamwe ibi biganiro Innocent Kimenyi. Mwese tubifurije kugira mugoroba mwiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.